Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Ibiro vy'umukuru w'igihugu bivuga ko hamaze kurekugwa abanyororo barenga 300,000, amashirahamwe yigenga yoyo akavuga abadashika 200,800. Ni mu bijanye no gushira mu ngiro cya kigongo cy'umukuru w'igihugu cyo mu kwezi kwa gatatu, ariko iyindi ngorane yibonekeza nuko bamwe muri abo barekugwa babandanya kunyuruzwa gushika ubu hakaba hamaze kumenyekana n'umwe yishwe. Amashirahamwe yigenga mwamwe abivuga ku iki? Icyo nicyo kibazo iki ganiro ku isoko cyo kuri uwa wa gatatu mu kakaro mu 2021 cishura muri kumwe na Emile Nibasumba. Kaze muri iki kiganiro cy'urunani rw'ibimenyesha makuru RPA Inzamba na Renaissance. Naho ryakerewe gutangura gushyirwa mu ngiro itegeko rijyanye n'ikigongwe cy'umukuru w'igihugu ryo kuwa gatanu Ntwarante mu 2021 ryatumye abanyagihugu barenga 200,500 barekugwa, abandi barenga 200,000 begwa n'icyo kigongwe bakaba bagabanirijwe umunyororo bari baciriwe. Jean-Claude Ntiburumunsi ajeje igisata cy'amategeko mu ishyirahamwe rigwanya kuborezwa igufa ACAT Burundi amenyesha ko hari abandi banyororo bituye umugwi ubijejwe ngo barenganure.
Wa mugu washigwaho kugira ngo ushire mu ngiro iryo tegeko ryo kugirira ikigongo abanyororo, itegeko ry'umukuru w'igihugu, n'ubu wasubiye ku kivi aho uri kuriga ku banyororo bawandikiye babwerekana ko barenganijwe bakaguma mu munyororo. Turiyumvira rero ko ico gitigiri kizohava kiduga ejo uwo mugabo akoreye muri prison ya Gitega. Katurindire turabe ico ibyo bariko bariga ibitigiri bizaba bikadushikana ko turabe ko cane cane abantu bategerezwa kuba barekuwe kubera bahejeje iminyororo, arabandi bateza kuba barekuwe kubera bejejwe na sentare batari no muri ico kigongo c'umukuru w'igihugu. Mugabo twibaza yuko naho nyene ubutungane kwe kwikubita gashi ukabarekura.
Abatari bake muri abo barekuwe bahura n'ingorane zitandukanye aho baherereye, harimo kunyuruzwa ntibasubire kuboneka, gusubira gufungwa hamwe no kwicwa. Umusore w'imyaka 20 Bernardin Baserukiye akaba yiciwe ku mutumba y'abako wa Kivumu wo muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi hari ku munsi wa gatatu. Abanyagihugu bakavuga ko yishwe arashwe n'abapolisi. Urongo ishira hamwe riharanira agateka kazi na muntu n'akabafungwa APRODH Pierre Claver Mbonima aremeza ko bamwe mu barekuwe n'umukuru w'igihugu babangamiwe muri kino gihe.
Nukuri hariho mbere n'abatashitse muhira uwo munsi baciye banyuruzwa turabura irengero ryabo gushika n'ubu ntiturabatora. Mbere n'ubu biracyariho ku munsi wa gatatu hariho mbere ni radio yanyu yabivuze yuko ariho warashwe n'abapolisi kandi twasanze yahora umunyororo yari yafunzwe kubera kuko bamwagiriza ngo yakoranye n'imigwirwana. Ubu rero baramwishe yagiye byaheze. Hariho n'abandi bashika cumi twari twabuze irengero, ariko abashika batandatu twarabatoye twasanze bapfungiwe mu bundi busho, abandi nabo batatu twabuze irengero ryabo gushika n'ubu ntitwapfa dutoye iyo bari. Rero uyu muntu bamunyuje akamara indwi zibiri zitatu ukwezi, uwo muntu akizere yuko yoba kihari twebwe tuba dufise mugabo turacyakurikirana.
Pierre Claver Mbonima asaba ko abakora ivyo byaha bofatwa bagahanwa hisunzwe amategeko.
Nacyo gituma twaciye twandika urwandiko twandikiye umukuru w'igihugu tumenyesha amakungu ibiriko biraba yuko iyo ngendo y'ugusubira guhohotera abanyororo bagiye ikigongwe n'umukuru w'igihugu bakanyuzwa bakicwa, icyo si cyo umukuru w'igihugu yari yabarekuriye. Twebwe tugasaba yuko rero bajya abantu bose byitwa yuko tumenya yuko aribo babafashe berekane yabo bantu bari batabatoye batabatweretse basubire mu kibanza cyabo. Mbere jewe nawe mpamya hagati y'akazi na muntu ukuri igihano cyo gupfa ni kibi, ariko rimwe agashavu kuwutwara nk'umuntu yishe umuntu nk'uyo na wenyene ya kwe kumusubiriga akaronka ico gihano muga amategeko aremereye nk'amabuye ari mategeko kuri igihano cy'ugufata kihari nta kundi bo mutiri igihano gikwiranye n'igitabo cy'amategeko mpanabyaha.
Mu bahohotera abaheruka kurekugwa n'umukuru w'igihugu hakaba harimwo abapolisi n'abakozi b'iperereza, bamwe muri bo bakaba bakorana n'imbonerakure rwagwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Aha akaba ari naho tugarukirije ikiganiro ku isoko cyo kuwa gatatu mukakaro mu 2021. Mwese mwaduteze abiri turabakengurukiye twongera tubike banura. Mwari kumwe na Emile Nibasumba, naho kuwa gatandatu za Imana ibishatse.
Cyari ikiganiro ku isoko.